Ndavukiye Jean-Claude yavuye mu nkambi ya Mulongwe agiye mu ntara y'Ibitoki afite umuryango w'abantu 9 yabwije ijwi rya Amerika yuko impamvu z'umutekano muke bahora bahura nawo ari watumye ahunguka
cyambere na mbere kidushavuje kugira ngo duhitemo gutaha mu Burundi wacu mbono kuvuga twebwe nkuko turabafite turabakimbitse tuguma twagiritswa ababembe bagoma batwagiritsa ko twe twifatanije n'abanyamurenge mu kugira ibitero ngaha muri Kongo kandi twabiraba tukasha dusanga nta muntu uwo mukimbizi ari karajamwo gufasha mu rugamba twebwe abagore bacu bagiye gusenya bakabafatirayo bakabakorera bya furambi hariho n'abanyurutwa ntitubimenye bikaba akamitwe n'ingoma
aba barundi bahungutse kuri uyu wa gatatu biganje mu ntara za Cibitoki Makamba na Rumonge bashimangira yuko muri bo ari abagiye bahura n'ibibazo byo kugirirwa nabi nimwe mu mitwe yitwaje ibigwanisho bo muri Fizi
twe tugiye gusenya badufata ku nguvu tugiye kurima naho nyine numva zaba ingorane hari naho barwiruka ko tukagarukira mu nzira nta mahoro twari dufise mu nkambi naho barara baruguruza amazungu barondera abantu b'amazuru maremare Nera nokuri twagiye byo biratumye twumba yuko mengo nta mutekano dufise.
Ibereho y'inkambi yarimeze nyene. Ko vuga kimeze nabi, nagimeze neza kubera abantu nago baryama, nibaryama mwijoro, tuguma twumva ibintu by'ibihuha, tukumvana guma barengana mwijoro, kadomba ati naka baramwuguruje. Haroho nwa twa dufise nyene w'umutekambi yaraturongoye, barigeza kuza kumuhiga mujo wa murase mugabe Imana yarakinde naca yabaye. Rero ni kuvuga na mutekano majambo makeya. Uhari umutekano ni muke tubabwiye batuheze umutekano tugati twirarire
usibye ibibazo by'umutekano muke izimpunzi zahungutse zivuga yuko zahoraga zihura nawo zishimangira kandi yuko zitari zoroheye n'ibibazo by'inzara itegwa nuko zahabwaga amafaranga make yo guhahisha
amafaranga baduhereza amahera make ya cyane baduhereza kumutayiganga muhereza ibihumbi 19,500 iyo batanga kukwezi kumuntu naho nirindi kosa kwa pokera tukabona bakatakuyazana namazi namezi yarenganye nzara yamaze kutwica ariho nigiye bigeze kutupokeza amezi 6 yari amezi 3 yose tutako turapokera ingara yaturembeje
kuba aba barundi bahungutse barasaba leta y'u Burundi kubafasha ikabaheza uburaro bwiza ndetse n'ubuvuzi nibagera mu ntara zabo
tugeze hari kubaza nk'izi ngwara tugwaye batugure hama baturondere naho bamwe bamwe ntitwagiraho tuba iparasera yiwanje barayitwaye ngo ninzu barasambuye
none wifuza ko bagukorera
jewe bonyere ndangira homba bandondere iparasera
muri inkambi ya Mulongo isigayemo impunzi z'abarundi zirenga 600 zimwe muri zo zivuga yuko zidakuzwa guhunguka bitewe nuko mu Burundi uburenganzira bwa muntu butubahirizwa
akanama kaoni kajejwe agateka kazi na muntu baguma bashiraho umugwi jejwe gutohoza ihohoterwa rya kiremwa muntu mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi ibyo byose ni ibintu bitera ubwoba bamwe bumbure aka uwo mugwi baguma bawongera ikiringo kumvuza uko babona ko ibibazo mu Burundi bikihari
Freddy Salum ni umuyobozi ushinzwe gutahukana impunzi muri Uvira yabwiye ijwi rya Amerika yuko batahukanye impunzi z'abarundi 251 zo mu nkambi ya Mulongwe ziri mu miryango 63 komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo ivuga yuko muri uyu mwaka w'2022 hamaze gutahuka mu Burundi impunzi 1,900 zo mu nkambi ya Mulongwe na Lusenda biteganyije yuko mu cyumweru gitaha nacyo bazahungura n'impunzi zo mu nkambi ya Lusenda Vedasengabo ijwi rya Amerika Uvira.